mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe ncuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri siya gatanu muri kumwe na Joe Diane na Nina Hazwe ngiye kubashikiriza amakuru twafitiye muri kano kanya. Mu Burundi abari mu mashirahamwe yemeje kurwanya ibiturire basaba abategetsi batandukanye kwihutira kwerekana amatungo yabo imbere yo guheza manda zabo mu kwezi kwa gatanu.
Kuva ku mukuru w'igihugu kushika kumusanzwe ajeje by'amafaranga muri commune bagomba kuba barerekanye amafaranga n'ibintu batunze imbere yuko baje mu mabanga.
Uyu akabari Gabriel Rufyiri aramutswa ishiramwe Olicom yishinze kurwanya ibiture n'isesagurwa ry'amatungo ya leta mu Burundi. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mu Donido mugume hafi ya maradio yanyu. Ariko imbere yo kuja mu karere tubanze tugaruke ku makuru agezweho ijyanye no kwisi duhereye muri Irani aho abantu isinzi bahuriye ku murwa mukuru Tehran kugira ngo bagandarire bongera bibuka General Qasem Soleimani yahitanywe n'igitero c'indege y'ingwano ya Amerika. Inkuru tubaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Nivyo uwasubiriye uwo mu general Qasem Soleimani yahitanywe n'igitero c'indege ingwana itagira umudereva ya leta zunze ubumwe za Amerika mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu yiyemeje kwihora iyicwa ryiwe. Nige rero abantu isinzi bari bakoraniye ku mugwa mukuru nk'uko tubivuze wa Iran Tehran kugira bagandarire uwo mu general. Ni mu gihe prezida wa Amerika Donald Trump agabisha gutera ibibanza ndangamico byo muri Iran hamwe igihugu ca Iran co kwihora kuyicwa rya Soleimani. Muri ico gihe umugwi ugizwe n'ibihugu vy'u Burundi, Ubwongereza n'Ubudagi vyasavye igihugu ca Iran kubahiriza amasezerano ico gihugu cateye ku igikumu n'amakungu mu mwaka w'2015 kubijanye n'umugambi wacu werekeye kudakora ibigwanisho ruhonyanganda. Iran yatangaje ko itacubahirije ivyo yari yiyemeje mu masezerano yatewe ku igikumu mu mwaka w'2015. Ivyo bibaye mu gihe cuka kibi kiriko ciyongera hagati ya Iran na Amerika. Ivyo bihugu bisaba Iran kudakora kora ibitero vyo kwihora inyuma yuko inteko za leta zunze ubumwe za Amerika zishimo umusirikare akomeye wo mu general wo muri Iran Qasem Soleimani. Itangazo rya Soleimani hamwe uno musi kwa mbere ibihugu vy'u Burundi, Ubwongereza n'Ubudagi vyategeye ikimo ku masezerano yerekeye umugambi w'igwanisha ruhonyanganda wa Iran vyerekanye akamaro kuko icuka kibiri ki muri Iraq na Iran cogabanuka. Ivyo bihugu vyasubiye kwiyemeza kuvyerekeye urugamba rwo kugwanya leta ya Kiislamu.
Fidela Niyongabo ku mugabane wa Afrika naho Bobi Wine atavuga n'umwenda umutegetsi muri Uganda yatawe muri yombi.
Yego yatawe muri yombi umumvuto no munsi kuwa mbere igipolisi camubujije kugirisha ikoraniro rya mbere n'abamushigikiye mu gihe afisi imigambi yo kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Igipolisi carashimyuka ibabaza mu maso mu ntumbero yo gushubiragiza abashigikiye Bobi Wine hanze y'umugwa mukuru wa Uganda Kampala. Amasasi yumvikanye yamara ivyo kwa amasasi yari ayukuri canke imipira ntibitomoye. Iryo koraniro ryaburijwemo n'igipolisi ryari kuriwe n'abategetsi bajejwe amatora. Ryari koraniro rya mbere mu makoraniro atari make yateguwe na Bobi Wine umunyapolitiki atavuga rumwe na leta ya Uganda. Izina ryo ry'ukuri ni Kagulanyi Sentamu. Umuvugizi w'igipolisi ntiyishuye buno nyene ku bibazo vyerekeye aho Bobi Wine yoba ari muri iki gihe.
Hanyuma muri Burkina Faso naho mu kiringo kiri munsi y'umwaka abasivile barenga 250 ni bamaze kumenyekana ko bishwe n'intagondwa z'abayisilamu. Fidel.
Ivyo bitangazwa n'ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu ku isi Human Rights Watch mu cegeranyo caryo gishasha ca sosu no munsi kuwa mbere. Ivyo ni mu gihe ibitero vy'intagondwa z'abayisilamu bitera vyiyongera kandi imigwi itwaje ibigwanisho itera yigarurira ubundi butaka mu buraruko n'umuseruko bwa Burkina Faso. Abakora ubwo bwicanyi muri Burkina Faso bavuga ko babukora kubera abo buhitana bakorana na leta. Umuyobozi w'ishyirahamwe Human Rights Watch mu karere ko muri Afrika mu burengero Corinne Dufka avuga ko imigwi yitwaje ibigwanisho y'intagondwa z'abayisilamu muri Burkina Faso igira ibitero ku basivili ikoresheje ubunyamaswa butagira uko buvugwa. Avuga ko kugira ibitero n'impaka ku baririmbyi abakristu muranduga abarimyi abakristu abacukura ubutare bavuye muzabo n'abacuruza ari vyaha vyo mu ntambara. Ibitero birenga 20 vyarakozwe n'imigwi ikorana n'umugwi Al-Qaeda kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2019. Ivyo bitero vyahitanye abantu 256. Iyo migwi kenshi ntitangaza ko ariyo iba yakoze ivyo bitero.
Fidel Niyongabo urakoze kuri ayo makuru agezweho ijya nino ku isi. Turaza kongera igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 mu yandi ugiye kuturonderera muze kuba hagufi ya maradiyo yanyu. Tumira amate gato amatwerekeze mu karere.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Amakuru yacu mu karere turayahera mu ikambi ya Mutenderi iri mu gihugu cha Tanzania, aho abarundi bagera ku 145 bamaze kuronswa ivyangombwa bibemerera kuba muri ico gihugu nk'impunzi. Inkuru tubaza mugenzi wacu James Jovin ari muri Tanzania.
Uwo mugambi urimwe gukorwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ku isi yose HCR rifatanije na PAM ariryo rironse impunzi imfungurwa. Izo mpunzi zirimwo kuronswa amakarita hamwe n'ibiribwa ni zimwe mu zahunze kuva mu mwaka w'2017 zari zigishakisha ubuhungiro. Kuva aho leta y'igihugu cya Tanzania ifatanije na HCR ikorera rusansoma mu kwezi kw'icyenda mwaka uheze, impunzi zirenga gato 400 nizo zabonetse yuko zituye mu nkambi za Mutenderi, Nyarugusu na Nduta. Ata byangombwa zifite zimwe mu mpunzi z'abarundi twasanze ku Gihangare mu nkambi ya Mutenderi barimo kuronswa ibiribwa ubwa mbere kuva aho bagahungiye. Abantu bariye yuko bafite munezero ntangere
mujeni yumva neza kubera n'imisi nari maze umuntu adafungura neza bivanye n'ikuntu usanga umuntu agenda arasaba mu nzira asaba abagenzi ababanyi. Ndashima kandi ndanezerewe gose kuba mbona yuko uno munsi nanjye nzogena gufashwa nk'abandi ndetse nanjye nkazofasha nka kumwe nanje bahora bamfasha.
Jewe nari maze iminsi ndavye neza nk'imyaka 2 iri kwirakwira ataka difisi. Ndumva mahoro kandi numva ndyohewe cyane kuko nk'ubu ibyo sinshobora kwiruka numvise nk'igihuha kivuga ko bariko bararondera abadafise amakadi mu nkambi. Aho no kuvuga ndashobora kuba mfise umutekano nk'izindi mpunzi mu nkambi.
Uyu mwaka 2020 n'ukuri mbona umenga ni migisha kuri jewe kandi nyine ndenge irandengeye kweri.
Naho biruko si bonse baronkejwe amakarita aho uburenganzira bwo kwitwa impunzi bikwiye. Bamwe muri bo n'abakekwa ko ari abagizi ba nabi abahungabanya umutekano mu miryango, hamwe n'abahungutse bongera barahunga.
Hariho bamwe batunze na bene babo kandi babatunze atafumu bafise baca bafata nabi bakabaturubika, cyangwa ugasanga ntimwimvanamo nabo wasanze ino bafise ifomu kubera mutaba mufise ifomu mwese, ugasanga nyene barakwinuba. Ariko nk'uyu munsi n'ukuri ndashima cyane, dutanguye umwaka mushasha neza natu buturaronka ifungurwa n'ukuri turashimira UN kuciyumviro yumviriye.
Naho baronkejwe ibiribwa ubwa mbere kubaho bagahungiye, ariko izo mpunzi zisaba yuko HCR yakomeza kugira kigoro ikabafasha n'ibindi bikoresho bya nkenegwa harimo ivyombo hamwe n'uburaro.
Tito no saba n'ukuri nuko natwe tugarukira bakaduhereza ibikoresho ibyo tuvomesha ndetse n'ibyo dufuka abana kubera nka twebwe nkaho tubaye hari usanga dufise inzoya tubavuka ibice mbe usangi hari imibu usanga ari byinshi n'ukuri bo dufasha bakaduhereza ibureta nubwo burago turyama ko ndetse n'ibyo dufuka abana n'ibyo tuvomera mu amana
kama sinaho twoba twotura tukaryama tunezerewe nk'abandi. Emwe bamukoze.
Ikindi bongiye gusabira abarundi bagenzi babo batararonzwa impapuro zibaho uburenganzira bwo kuba mu nkambi yuko nabo boronzwa kubera bayi mu buzima bugoye cyane.
Mu bisanzwe twe twaronse kandi nawe twari kumwe ku rutonde ariko bari barabaza bacha bavuga ngo bazobakorera no nubu hariho nabari twasitse kuri UN bariko bararira sinzi ko yari ico bizoge mugabo kubera ubuzima bwo mu nkambi bugoye yavyakunda. UNHCR yari kuye kurondera kweri ikarabarabira nabo nyene bakaronka kuko nabona abantu mu bandi.
Kico no basabira n'ukuri nabo nyene no basabira babiyumvire ko babahe akagafomu ko kubagaburira kugira baronke ikintu barya mu nkambi ya Mutenderi kuko hariho nk'aba mamusanga afisa abana batatu babiri bashumbye ku muntu afisi ifomu. Uwo muntu nawe afisi ifomu aba afisi igitigiri cinja bamuha. Rumva hiyongereka abo bana batatu n'uwo mumama, uwo muntu nawe ucusanga agiye mu ngorane zifungurwa. No basaba naho nyene bagire impuhwe bagire akigoro bamurose nawe nyene ifomu vyukuri aronke twafungura.
Uwo mugambi wo kuronsa amakarita hamwe n'ibiribwa impunzi zari zigishakije ubuhungiro watanguriye mu nkambi ya Nyarugusu mu kwezi kwa 11 ubandaniriza mu nkambi ya Nduta mu kwezi kwa chumi na kabiri mwaka uheze mbili chumi ni chenda hama uherukie mungambi ya Mutenderi. Mutenderi mwurengira zuba bw'igihugu cha Tanzania. James Jovini kubwijwi ya Amerika.
James Jovini urakenu yetu venga humi Tanzania duche tukwerekeza mu Burundi habarugwanyi biturire ni sesa gugwa ry'amatungo ya leta bahamagarira abategetsi b'inzego nkuru nkuru kwerekana ubutunzi bafise imbere yo gusozera amabanga yabo mu mezi atana ari imbere. Inkuru twaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ibwirizwa shingiro n'amategeko agwanyi biturire mu Burundi ategekanya ko umutegetsi guhera ku mukuru w'igihugu ibyegera vyiwe abashikira nganje n'abandi binjiye mu mabanga yabo babwirizwa kwerekana ubutunzi bafise n'igihe bavuye mu mabanga bakerekana ubutunzi bavanyeyo. Intumbero nkuko biri muri ayo mategeko no kugira ngo atuzwe ingeso yo kunyuruza no gusesagura amatungo y'igihugu. Mugihe hasigaye amezi atanu gusa ngo ikiringo catanguye mu mwaka w'ibihumbi 2015 kirangire, abagwanya ibiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta nk'ishirahamwe Oricom bavunira kagohe abategetsi batandukanye gutangura kwerekana ubutunzi bafise imbere yuko barangiza amabanga yabo. Gabriel Fyiri atwara Oricom.
Uhagira hagere ko bava kuba basuku bacu turabe yuko ibyo bintu bazoshobora kubishitsa kuva ku mukuru w'igihugu kushika ku musanzu bajeje bivye amafaranga muri commune bagomba kuba barerekanye amafaranga nibintu batunze imbere yuko baje mu mabanga. Hanyuma ubu rero bagiye kuvayo mu bisanzwe bagomba kandi guca bavyerekana, hanyuma kandi n'abantu bazoza gutwara kutubera abasuku ejo bumve yuko bafise iryo tegeko ryo kwerekana ubutunzi bwabo.
Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu kiganiro yahaye abanyagihugu mu ndwi zibiri ziheze yaremeye ko uwo mugigwa azo kugira ku makenga bamwe bafise koho bahari amatungo Perezida Nkurunziza yanyegeje hanze y'igihugu arabihakana.
Ibitoro vyitegure ka turashima ko n'indongozi nyinshi babikoze turavuga yuko twoba dutunze cyane turatunze ko turafise imana imana yose uko ya byose amakandi gitwaronse by'iwacu turabize ikintu tubironka ihagaze yuko dushikirize ne twamara gusozera ikiringo tuzokwereka ati twatangura inga anye dufise ibi bagomba kumbaza ati mwabikuye cha tubyerekana ati byavuye inga anye ajyo twagabiye nabe n'igihugu ajyo twakuye mu mushahara wacu ajyo twakuye mu bakunzi nibindi nibindi byo biroroshe cyane ka turitegura zo bitangira inyishu ibere yo wese ugomba gutubaza ibyo dutunze turabizi turatunze inka turatunze impene inkwavu inkoko imodoka n'andi barayifise inzu n'andi barayifise nabe dufise turibirinze ngaho amafaranga ari hanze nayo nibasanga iwacari baratwara ntangora.
Kwerekana amatungo abategetsi bafise orikomedi bonako bifitiye akamaro kanini igihugu n'abanyagihugu.
Ubwa mbere nuko inzego zibijejwe ariho zihera kugira ngo zirabe vyukuri yuko batagize ubutunzi butagira insiguro ico mutwita mu gifaransa arishisma irisit. Ikigira kabiri nuko bijamwo mu gukinga gukoresha nabi amatungo y'igihugu. Ikigira gatatu nuko ababagiye kutubera abasuku baheza bagakora batiyumvira ivyinda zabo n'izinyungu zabo ahubwo baca bitaho iby'abanyagihugu n'igihugu muri rusangi mugabo bagaca babumbwa n'umushahara wabo gusa. Ikigira kane bigira kwa kamaro nuko ubutunzi bwari kuja mu minwe y'akagwi k'abantu bakeyi buca busaranganywa hagati y'abarundi bose ico twita mu gifaransa redistribution des ressources.
Umukuru w'igihugu aragabisha abategetsi bohirahira bakikika mukiriza muri iki gihe bagiye kurangiza amabanga bakanyuruza ubutunzi bw'igihugu. Umugwi wo kubafata bagahanwa warashizweho.
Uwo mugwi twamaze kushiraho nungati kubona akajya kubabwira ntagira umuntu yibaze yuko uko vyamye ariko zobandanya uko umuntu wese afise inkuru kwe kuvuga ushikiriza abantu ko baronona iby'igihugu twarashizeho tugushiraho bazobenyesha ico bita nimero vere kugira ngo umuntu wese muri commune ku mutumba abonye barongoze canga abandi bose ko baronona bace bishikiriza uwo mugwi mu biro by'umukuru w'igihugu bizoshikirizwa harizogurizwamwo arizogaruzwa anindi zotangwa kwazo dukora mu ngata kwikomine ivyo byononye kugira ngo baca bigaruza kandi nabo zotwara ikintu giherane icyo kintu bakimenye.
Abagwanya biturire basaba ko abatazokwerekana ubutunzi bafise ko buhanwa hisunzwe amategeko
abatavyerekane bahanwe kuko babara basuma baraba bandi nta kindi ataru kurya imitsi abanyagihugu baba ariko barakora turifuza rero kwico kintu coje imbere
uwo mugenzo watanguye mu mwaka w'2025 ariko ntubashezwe mu ngiro ku rugero rushimishije ico gihe no mukuru w'igihugu agiye mu ngendo hanze agarutse yashika yerekana amafaranga yakoresheje ayasigaye agasubizwa mu kigega ca leta ya maribi umukuru w'igihugu yabigize rimwe gusa Pierre Claver ni inkuru Kigali kubyijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video uyu munota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video uyu munota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika turakomeje n'ibiganiro tubafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo mu mutwe mu gihugu cy'u Rwanda, OMAMER, Organisation pour la Promotion et la Solidarité des Malades et Handicapés Mentaux au Rwanda, rivuga ko aba bantu bakumigwa bikabije bakongera bagahohoterwa n'ababita ko bataye ubwenge. Mu kiganiro na mugenzi wacu Thomas Kamirindi, umuyobozi wa OPROMAMER, Claver Ragirimana, yasiguye iby'iryo shyirahamwe ryabo.
Tumaze kugira abanyamuryango 3792 mu gihugu hose. Ni umuryango ubumbiye hamwe abantu bafite ibibazo byo mu mutwe nyine, noneho tugaharanira ingaruka, kurwana n'ingaruka, kuko iyo umuntu avuye imbera cyangwa se niyo atarahageze hari byinshi bitagenda neza mu muryango nyarwanda muri sosiyete kuva no mu muryango avukamo. Ubwo rero turi aho ngaho kugira ngo dukore ubuvugizi bw'imibereho yacu myiza, imbere uburenganzira bwacu, ibintu nk'ibyo, kurwanya akato cyane cyane kuko akato gatuma kabangamira ubuzima bwacu bwa buri munsi.
Mu magambo make, nawe haragira Imana Claveri, wigeze kugira ibibazo by'ubumuga bwo mu mutwe?
Yego, nigeze kugira ibyo bibazo nyura mu bitaro, ndafashwa, ndasohoka njya mu buzima busanzwe, ariko ingaruka zituma mva mu kazi, kwirukanirwa ubusa, guhabwa kandi kato ku buryo muri sosiyete, mbese usanga ikintu cyose ukoze ingaruka zabwa burwayi bwawe n'ubumuga wagize ziraza ugasanga ubuze amahoro, ubuze n'amahwemo.
Nabonye ifoto yawe kuri site interineti y'ishyirahamwe ryanyu OPROMAMER, mbona uri umusore. Abakobwa bagufata gute? Murasabana nta kibazo?
Muri iyi minsi mfite umudamu, ariko kumubona ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye kuko byambere ikibazo gikomeye cyane no mu muryango mvukamo, aho nazanaga icyo gitekerezo bakavuga ko njye ndi umuntu wo mu rugo, cyakina ari ikintu kindeba ko nashobora gutunga umuryango, ko nashaka kwitwa umugabo, ko ngomba kubaho ngaho, nkaba nka cya kimuga giteretse ahantu basukamo amazi ko babishatse cyangwa se bagaterura aho bashakiye. Nivuga ngo nta muntu n'umwe mu muryango wigeze aba muri iyo gahunda yanjye yo kuba nashaka umudamu, nta ndetse nawe narambagizaga bageragezaga kuvuga ko bose bagiye gushyingira umurwayi wo mu mutwe w'umusazi ko umwana wabo bamuroshye. Ibyabaye nk'ahantu hane ubwa gatanu ngira amahirwe bo babibwiraga ntiyabyumva, ubu niwe tukiri kumwe, yarihanganye ashinga iryinyo kurindi we, ubu niwe turi kumwe.
Muri mu ntara nanjye muri yego mu ntara zose no mu ma district yose
turi mu turere 17.
Yego, kuri 33.
Mirongo itatu tumaze kugera mu turere 17 kubera ubushobozi buke n'ubwo kugeramo niba bitworoheye, kuko urumva abantu bashinze umuryango ni babandi, hari abari mu isoko ba basabiriza tugira inaha bakavamo tukiyegeranya, hari abo bagore babaye bibera mu gasozi, kugira ngo dushyire hamwe igitekerezo dukore n'ibyo bikorwa ntabwo byoroshye, ari mpamvu tutari mu turere twose tw'igihugu.
Mu turere murimo ho mubona ubutegetsi bubyakira gute?
No, ikibazo na leta cyo nta gihari, kuko leta niba naduhaye n'ibyangombwa urumva ko hari byinshi ibyangombwa turi abantu nk'abo ngabo, ntabwo nabyo ntabwo abantu babyumvaga bumva ko nta n'ibyo dukwiriye. Ubuzima gato bw'indi miryango yose mu gihugu byadufashije imyaka miremire kugira ngo batugenzure barebe ko ibyo tuvuga ari ukuri cyangwa tubishoboye, ariko uruhare rwa leta rwo twavuga ko bakoze ibyo bagomba kudukorera.
Icyicaro cyanyu mbese kiri he? Icyicaro cy'ishyirahamwe OPROMAMER
Kitaro kiri Ndera hafi bitaro ariko ntabwo turi mu bitaro. Mu murenge wa Ndera mu kagari mu karere ka Gasabo. Ubwo nawe dukorera kuko Ndera turabakenera cyane. Kuko hari n'abantu batemera ko twarwaye ati ba bandi babishakira amafaranga ariko kuko dukorana na Ndera umunsi ku munsi tuba turi kumwe nyine ababihakana na Ndera zikabibemeza ko ari byo koko. Ibitaro bidufasha urumva ko habaye tuba twaramaze gusohoka. Noneho kodi baba bafite rikodi muri rikodi z'ibitaro nda imibereho rero icyo badufashije ni uko ari twageraga nk'ahantu bakafatira muri abasa. Ibitaro rero byaduhaga intumwa zikajya gusobanura ko koko uburwayi bwacu bwamaze koroherwa kuko badukurikiranye.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, turaganira n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo mu mutwe mu Rwanda, Haragirimana Claver. Kuri telefone dufite Nisabwa Abdul.
Nk'ukuzi Bwana Thomas Kamini, ni mushiki wawe Nisabwa Abdul Seifu, ndi mu Rwanda i Kigali mu karere ka Gasabo, umurenge wa Rusororo. Reka mbanze nshimire uwo mutumirwa watuzaniye, najya ngo mubaze muri icyo gikorwa bazanye, ese ni izihe mbogamizi bakunda guhura nazo? Ese baba bafite umugambi ki ku bana bari mu byaro cyangwa se n'abantu bakuru bari mu byaro batabona kivugira? Murakoze.
Ntumvise n'umuturanyi hano Rusororo hafi yanjye. Abana rero n'abantu bakuru bo mu byaro, imbogamizi kugira ubundi ni ubushobozi. Ariko ubundi turashaka ko umuryango wacu kuzakura uzahagararirwa nk'uko izindi nzego zose zaba zifite ubumuga zimeze, uturuka mu mudugudu kugera ku rwego rw'igihugu. Kandi ba bandi bahuye n'ikibazo bafasha kugira ngo baduhagararirwe n'abandi bantu batazi ikibazo.
Ubwo se mu rwego rw'amikoro, mu rwego rw'amafaranga, mubigenza gute? Nawe watanze urugero yuko wirukanwe mu kazi batakwizera, ubwo abanyamuryango banyu benshi ndibwira yuko nta kazi bafite. None se amafaranga muyakura hehe nimba mudashobora gutanga imisanzu?
Nta misanzu twakwaka ko abanyamuryango kuko nta mbaraga, ahubwo bose baba badusaba ubufasha. Ariko dufite filozofi dukura mu bantu benshi cyane babaye n'ibihangange hano ku isi, ubundi habaho kwitanga no kugira ngo bamwe babe bitambo ku bandi. Nuko dukora ni kwikokora bikanga bikemeza, ariko nuko turi gukora. Iyo tumaze gukora tugenda dutegeye gahunda yo kugenda twubaka amatsinda aho tugeze, noneho tugasiga twasobanuye ko bagomba guharanira nabwo uburenganzira bwabo basuye, bagatangira kujya bakora inama bimenyesha mu buyobozi, bimenyekanisha ikibazo cyabo. Nuko ibidusaba amafaranga ni bikeya, ariko bihari ko ni bikeya, ubu turi gukoresha sensibilisation cyane.
Kuri telefone dufite kandi Anter.
Ndi mu Burundi Muyinga, mu ntara ya Muyinga. Ikibazo ndise umva ubumuga buratandukanye. Hari ubumuga umuntu usanga aravukanye cyane nk'ubumuga wagize nk'isanganya ukavunikwa usanga wa mugaye. None mu shyirahamwe ryabo ni ubuhe bumuga bisize hamwe? Ni ubuhe bumuga batumye bajya hamwe? Umuntu agwaye ubumuga bwo mu mutwe ino iwacu mu Burundi bakunda kuvuga ngo umuntu yasaze.
Ndibwira ko ari kimwe no mu Rwanda, ariko umutumirwa arabikwibwirira.
Yego, abana mino mu Burundi no mu Rwanda ndazi ko twese twemera Imana. Ari umwe avuga ati uwo muntu yasaze kubera amadayimoni, ubundi nawe akavuga ati yarize nk'ibijya by'ubuganga nyine santimenta, aravuga ati ni ibintu nyine nekolojike donko bya yagwaye nyine yapararanganye mu mutwe bakaza kumuvuza nyine mu Burundi wacu bahitwa kwa Rujanti Bujumbura mu Kamenge. Ubwo rero ubumuga urumva ko butandukanye, mwavuga n'ibidayimoni, ibindi nayo ni patolojike, urumva n'ubugwara.
Noneho rero
menya gute kubitandukanya? Nicyo kibazo mfite.
Twe ntabwo turi muganga rwose, ibyo twize abaganga dufite ni bake, ariko kuko tugera kwa muganga twese turi mu ishyirahamwe, twese twarafashijwe turatuburaye. Ibyo by'amadayimoni ntekereza ko mu muryango wacu ntabwo tubasha kwemera ko koko hari umuntu muri twe ufite amadayimoni. Nubwo abantu bavuga ko ariko twe tubona ari uburwayi busanzwe, abantu babyibeshyaho bakavuga ngo ni amarozi ngo ni amadayimoni, ariko ubuhamya bwacu twese dusanga kuko amadayimoni urivuza agakira tuba twumva ari uburwayi turenze uko ari amadayimoni.
Hermenegild we, uherereye he?
Na mu Burundi ntara ni Cyankuzo, komine ni Gisagara, mutumba ni Ruramba. Yaravuga yuko abo bantu bahabwa akato ngo bakarenganywa. Urugero yatanga bakarurero babarenganya n'inkakahe iryo shyirahamwe ryabo mbega gihaye intumbero y'ukubavuza aho bari hamwe kugira biyungunganye mu bikorwa byabo kugira biteze imbere niyaba bihaye intose yo kwiteza imbere mbega umuntu akwaye mu mutwe ko tuzi uca usanga umengo ubwenge ntibukora neza bahetse bakiteza imbere gute
menejeri ubwo urumva nayo nyine kuri uri muri ba bandi bapfobya abo bagize ubumuga bwo mu mutwe ukabona ko badatekereza neza
haba usanga bagize ubumuga bwo mu mutwe ugasanga ntibatekereza neza ku buryo batorangura imigambi yiwe bimuteze imbere neza kubera ikibazo cyo mu mutwe
reka haragira Imana arakubwira nimba bene uwo muntu aba yavuwe koko uko bikwiye arabikwibwirira
mbega iyo bapfuwe bahetse bagataha mu byari wabo iyo bake bapfa
urashaka kuvuga nimba baba bakize koko
bakira by'ukuri koko ku buryo asubiranye ni uko yamye
afite utubazo rwose twiza dusa n'utwo duhura natwo neza neza kuko aravuga ati se bari abantu bishyira hamwe ngo bafashanye kuvuzanya iyo tuvuze rero imibereho myiza ijambo imibereho myiza n'iterambere uburenganzira ibyo byose umuntu wese ufite ikibazo kitagenda neza tugomba kugitekerezaho n'umunyamuryango tukagikemura utavuzwa dukangurira ababishinzwe ntagaruke tunamuvuza umuntu aba afite ahavuka baba bagomba kubifata nk'inshingano kuko ni umwana wo mu rugo ni umugore wo mu rugo umuryango ugomba kumuvuza dushyiramo imbaraga tukaba bakabikora noneho ibindi bikorwa umuntu amaze koroherwa ameze nk'uko tumeze tumushyira muri gahunda y'iterambere kugira ngo nawe umuntu amatanga igitekerezo ajye kuzuzanya nk'abandi ubwo Rwanda batagenda babibemerera ariko tuba tugira ngo abanyarwanda turi nk'abanyarwanda bandi bose uko babayeho
ariko rero mwebwe mwishyirahamwe ryanyu ni abantu baba baravuye kwa muganga bagasubira mu buzima busanzwe
ariko bitabujije ko umuntu aba akifata cyangwa nyine no muri kontorore runaka kuko n'ubundi uhora wivuza cyangwa se gukoresha kontorore kugira ngo ikibazo kitongera kukagaruka kuko indwara yo mu mutwe ni kwimera akenshi iyo umuntu yirangaye irongera ikamwubika hasi niyo mpamvu umuntu tuvuga abarwayi kuko baba bakifite uko gukurikiranwa n'abaganga ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu yaratashe ntahagihurira n'imiti
noneho akavuga tese ati uwagize uburwayi bwo mu mutwe aravurwa agakira
yafata urwo rugero nkanjye turi kuvugana nawe ari kubaza ibibazo gahunda bari nzima mu rugo nta kibazo imirimo irakorwa numva kuyobora ONG ingana gutyo ifite byonyine kugira ngo uzagere ku rwego rwo kwemerwa na leta hari ukuntu baba bakugenzuye
Hakoze mgenzi wacu Thomas Kamirindi kwico kiganiro mushaka kusura kumva kuri Zitata Kaburungu Radio yacu VOA wa Kaburungu kome muja handitse muri sanga mukanya turi hana gahindukira yatangaje no munsi kwa mbere ko yataye mu mvuto Bobby Wine n'umunye politike atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda polisi ico gihugu yamubujije kandi kugisha ikoraniro rya mbere n'abamushigikiye ni mu gihe ariko aritegura kwitoza mu mabanga y'umukuru w'ibaje gushigikira Bobby Wine hanze y'umurwa mukuru wa Uganda Kampala amasase yumvikanye yamara ivye uko ayo masase yarayo kuri canke ayimipira ntibiramenyekana neza muri Irani naho abantu sinzi bakoraniye no munsi kwa mbere ku murwa mukuru w'igihugu terane kugira ngo bagandarire General Qassem n'uwindwi twaraye dusozereye wamusubiriye yemeje kwihora yicwa giwe ni mu gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump agabisha gutera ibibanza ndangamico vyo muri Irani hamwe ico gihugu co kwihora kwicwa rya Suleiman makuze n'icuti bakunze mari muduteze amatwi yakoze Facile Gebehu yegeranije amaju yacu na Ejoni Atian bari kumwe muhinga bw'ivyuma je mari ko murumva kuri micro na Lidiane Nahazwe ku izina rya bagenzi banje bose ndabatumirire mu bindi biganiro byacu biri imbere muri byo harimo amakuru y'igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mukurindira mu bandanye mururanirwa n'ibiganiro bitandukanye by'ijuru rya Amerika.